Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki 29 z'ukwezi kw'icyenda, ni umwaka wa 2016. Muri kumwe na Aloyizi Byimana ateramije ibiganiro byo muri aka gatondo.
Agiye kumenyeshwa uburenganzira bwe ndetse n'amategeko bujyanye n'umuntu ufunze, kuko umuntu ufunze agira uburenganzira bwe. Hateguwe n'umwavoka umufasha muri ibyo byose, nubwo we atamwishakiye atudufite inshingano yo kumumushakira.
Uyo ni Faustin Nkusi, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku ifatwa rya Leopold Munyakazi. Iyo nkuru cyo kimwe n'inama yo kurwanya malaria yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, turazigaruka ko mu kanya kari imbere, cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru tubashikiriza avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafatiye ibihano abategetsi babiri bo mu nzego zijejwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bagirizwa kubangamira demokarasi n'agateka kazina muntu aho muri Kongo. Amisi Kumba batazira Tangofo agaragara cyane mu gucungera umutekano ikinchasa no mu buraruko bwa Kongo, naho yari yarakuwe mu gisirikare mu mwaka w'2012 bivuye ku cegeranyo cyasohowe na ONU kimwagiriza gutanga ibigwanisho ku migwi y'abagwanyi kugira ikore ubwicanyi yamara leta ya Kongo ntiyigeze imukurikirana. Mu mwaka w'2008 ishirahamwe riharanira gato y'akazi ra muntu Human Rights Watch yagirije General Major John Numbi Banzabtambo yakorera igipolisi cya Kongo kwakoresha inguvu zirenze urugero ku banyagihugu badafise ibigwanisho baharanira ubwigenge mu vya politike mu ntara ya Bakongo. Mu mwaka w'2010 amatohoza ya ONU yagirije Numbi kwica uharanira gato y'akazi na muntu, ariko ntigeze afatwa. Ivyo bihano bije mu gihe leta ya Kongo yongereje inguvu mu kugwanya abatayishyikiye. Mu mezi 18 aheze abaharanira demokarasi barapfunzwe, amaradiyo n'amateleviziyo birugagwa. Tubibutse kandi ko imyiyerekano yeruka kubera aho muri Kongo yahitanye abantu 44 bapfuye, abatari bake bagapfungwa. Leta ya Perezida Kabila yaragerageje gushiraho ibiganiro, ariko abatavuga rumwe nayo baranse kubyitabira. Amatora y'umukuru w'igihugu atekanya kuba itariki 19 z'ukwezi kwa 11, yamara umugwi ujejwe kuyatunganya uherutse gutangaza ko ayo matora ashobora kwigizwa mu mwaka uza. Mu gihugu cha Zambia, umuvugizi w'umugambwe y'ipendu usanzwe utavuga rumwe na leta arahakana ko atangwarane ziri muri uwo mugambwe. Ni nyuma yaho uwo mugambwe utakaje intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba mu kwezi k'8. Umugambwe y'ipende warakomboye mu mabanga icegera cy'umukuru w'umugambwe Canisius Banda yarajejwe ubuzima bwa politike muri uwo mugambwe Edwin Lifwekelo. Icegera cy'umuvugizi w'umugambwe nawe yaratanze imihoho. Uwundi avugwa n'ibinyamakuru bikorera muri Zambia ko yoba yatanze imihoho ni Edward Mumbi, umuhanuzi adasanzwe wa Hakainde Hichilema yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakunzi ba Banda cyo kimwe na bamwe mu banywanyi w'umugambwe y'ipende bamenyesha ko uwo mugambwe urangwamwo amacakubira afatiye ku miryango. Yamara umugambwe urabihakana. Umugambwe y'ipende wari witwaye imbere ya sentare ijejwe ibwirizo shingiro usaba ko amatora yatsindiye Edgar Lungu ubu aramutswe igihugu yosubigwamwo. Sentare ijejwe ibwirizo shingiro ikaba yarahakanye ibyo birego. Abakandida mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabandanya ibikorwa byo kurondera amajwi mu ntara n'amareta atandukanye ya Amerika. Umwe wese muri abo bakandida abandanya kugendera uturere turimwo abo akeneye mu majwi yo mushikana mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Kuri wa gatatu, umukandida Hillary Clinton wa Demokrate ari kumwe na Michelle Obama umutambukanyi wa Perezida Obama bagendeye leta ya New Hampshire iri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Amerika. Mu gihe umukandida Donald Trump wa Republikani yari mu gisagara cya Chicago, igisagara kigira gatatu mu bunini hano muri Amerika. Chelsea Clinton umukobwa wa Hillary Clinton yagendeye leta ya Carolina y'uburaruko, leta yagendewe cyane n'abakandida uko ari bompi. Nayo Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye gufasha umukandida Hillary muri leta ya Pennsylvania mu bisagara bya Philadelphia na Pittsburgh. imyiyamamazo yo muri yindwi yatanguriwe n'ikiganiro cyahuje abo bakandida babiri aho bahanganye mu kwishyura ibibazo by'umumenyesha makuru bongera bahangana hagati yabo ikiganiro bivugwa n'abahinga mu bya politike ko umukandida Hillary Clinton w'abademokrat yacifashemo neza kurushuma Donald Trump w'abarepublikani ikiganiro gikurikira kikazoba ku itariki 9 z'ukwezi kw'icumi Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inama nshingamateka na nkenguzamateka zahakanye itegeko rya President Obama risaba kudakurikirana igihugu cya Arabia Saudite ku bijyanye n'ubwicanyi bw'abayi tariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2021 mu gisagara cya New York ku nyubakwa za World Trade Center Ni mu matora yo kwemeza iryo tegeko canke kurihakana yabaye kuri uyu wa gatatu aho mu nama nshingamateka bashika ku 348 bari hakanye kuri 77 bagemeje nayo mu nama nkenguza amateka 97 nibo bari hakanye kuri umwe yagemeje bubaye ubwa mbere itegeko rya President Obama ritsindwa ku bwinshi mu nama z'abaserukira abanyagihugu President Obama yavugiye kuri television CNN ko kuba bahakanye iryo tegeko ari ukwihenda ku bwa President Obama ababuriye ababo muri ico gitero bakwiye gushumbushwa na leta nyamara ko kureka abanyagihugu bibakitwarira igihugu kubera ko kitakoze ibikwiye byose kugira gihagarika abiyahuzi bishobora kugira ingaruka mbi Amerika abashinga mateka bahakanye itegeko rya President Obama bamenyesha ko bigaragara ko Arabia Saudite yagize uruhara muri ico gitero kuko 15 kuri 19 mu batwara indege zakoze ivyo bitero baturuka muri ico gihugu abo bashinga mateka bamenyesha ko Arabia Saudite ifise akajyo ko kuzokwiregura ababuriye ababo muri ico gitero bakaba banezerejwe cyane nuko iyo nteguritsi itinze ikemegwa nk'itegeko itegeko ribaha uburenganzira bwo kwitwara bamenyesha ko imyaka yari ibaye myinshi barindira iryo tegeko ko risohoka
urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza makuru mu karere leta zumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu zarungitse mu Rwanda Leopold Munyakazi yagirizwa ko yakoze ibyaha by'ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 Leopold Munyakazi yashikirijwe igipolisi cy'u Rwanda ejo kwa gatatu ku kibuga cy'indege mpuzamakungu c'i Kigali ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Bwana Leopold Munyakazi yagejejwe ku kibuga cy'indege Kanombe mu masaha ya saa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa gatatu n'amasaha yakunze kugorana kwitangaza makuru guko byari byitezwe ko agezwe mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yari mu ipantaro y'umweru n'umupira ujya gusa n'umweru uvandemo n'amabara y'ikijuju yogosha umusatsi wose uyu waruturutse muri Amerika muri leta ya Alabama yagaragaye ku maso akomeye amwenyura igipolisi cy'u Rwanda cyahise kimuta muri yombi kimushyiramo amapingu Munyakazi ukurikiranyweho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu yagaragazaga gushaka kuvugisha abanyamakuru ashaka kubabwira kamuri ku mutima ariko igipolisi nticyabyemeye mu kanya gato yakoresheje Munyakazi yikomye bamwe mu banyarwanda yavuze mu mazina ko bari muri banyira bayazana batumye akurikiranwa kandi ko yabababariye
kindi ndabwira abantu bose kuva kuri Tom Ndahiro kuva kuri Ngabirame kuva kuri Kagira neza kuva ku bagabo bo muri commune Kayenzi bose banshyize muri ibi ko bose kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma bose narabababariye bose asigaye tubwire bambaje ikibazo
ni ngo ari press conference murumva
Ubutabera bw'u Rwanda bukurikiranyeho bwana Munyakazi ibyaha byo gukora genocide gutura umugambi wa genocide ubufatanyacyaha muri genocide n'ibyaha byibasiye inyoko muntu Ubutabera bw'u Rwanda kandi bukurikiranyeho uyu wari umwarimu kubahakana kanapfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda nyuma yo kumugeza ku butaka bw'u Rwanda bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha aravuga ko ari intambwe nziza kandi ishimishije akanagaruka ku kigiye gukurikira
agiye kumenyesha uburenganzira bwe ndiho n'amategeko bujyanye n'umuntu ufunze kuko umuntu ufunze agiye uburenganzira bwe noneho hateguwe n'umwavoka umufasha muri ibyo byose muri process nubwo we atamwishakiye atudufite inshingano yo kumumushakira twamushatse arahari baricarana amenyesha uburenganzira bwe amenyeshwa ibyaha aregwa noneho bafate na statement nibamara kuyifata bamukora inyandiko imufunga by'agateganyo ya police ibyo nibirangira bamujyane kuri police station ya Kicukiro ni habari ubundi police ifite imisi 5 yo kuba imufite kugira ngo ikore ibyangombwa byose nimara kubikora ibyo ngibyo izafata dossier na report yakoze yizane mu bushinjacyaha icyo tuzakora nk'ubushinjacyaha nimara kutuzanira muri iyo misi 5 bashobora gukora no mu misi ni 3 ariko icyo gukoteganya misi 5 kuba bakoze ibyo byose babikoreje bakabirangiza cyangwa ejo bundi kayituzanira icyo tuzakora ni iki twebwe nuko tuzafata dossier tukeregira urukiko kugira ngo habeho ifunga cyangwa se ifungo ry'agateganyo iyo tuzi dusaba ko umuntu afungwa by'agateganyo cyangwa se urukiko rwavuga tuti okay turemera ko impamvu zari zituma afungwa by'agateganyo cyangwa se ntabwo zihari nicyo kizasuzuma
uwari uhagarariye ambasade ya Amerika mu Rwanda ntacyo yatangaje kuko yavuze ko atavugira ambasade mu gihe bitaremeranywaho yavuze ko ambasade izasohora itangazo rigaragaza aho Amerika ihagaze munyakazi yafungiwe ibyaha bya genocide mu Rwanda za gufungurwa by'agateganyo mu 1999 ariko nyuma za gusohoka mu gihugu ageze muri Amerika abona n'ubwene gihugu ubutabera bw'u Rwanda bwamushyireho impapuro zimuta muri yombi mu 2008 biza kumuviramo gutakaza ubwene gihugu bwa Amerika uyu abayu wakane woherejwe n'igihugu cya Amerika kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide u Rwanda ruracyahiga hirya no hino ku isi abantu basaga 600 rukurikiranyeho ibyaha bya genocide uyu munyakazi w'imyaka 66 y'amavuko nazaburanishwa mu rwego rw'abandi bantu baturuka hanze kuko afatwa nk'uwirukanywe na Amerika ubutabera bw'u Rwanda buravuga ko buzamuburanishirizaho akekwa ko yakoreye ibyaha bya genocide n'ibyibasi inyoko muntu kukamonyi ubu ni mu ntara ya Majyepfo akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
mu Burundi buramatari w'intara ya Kirundo ariyamiriza icegeranyo giherutse gusohorwa n'ishirahamwe HCR gitaho impunzi kivuga ko impunzi z'abarundi ziguma ziyongera mu gihe intara zivugwa ko baturukamwo hari mu intara ya Kirundo buramatari w'iyo ntara avuga ko ico cegeranyo cyuzuye ibinyoma kuko benshi mu bavuye mu ntara rongoye bamaze guhunguka ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
nkuko tubisanga ku rubuga rw'amakuru rw'ishyirahamwe impuzamakungu HCR gitaho impunzi ku isi abarundi bahungiye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini baramaze kurenga 300,000 mu kiganiro yatangiye I Geneve mu Busuwisi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umuvugizi wa HCR William Spandler yavuze ko ibihugu nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Uganda biriko birarengegwa n'ubwinshi bw'impunzi zibandanya ziyongera urubuga rw'amakuru rwa HCR rwandika ko naho umurindi w'abahunga utabaye munini uno mwaka nko mu buheze w'ibihumbi 2015 abahunga bagumye baboneka baza gusubira kwiyongera mu kwezi kw'indwi n'uko umunani uno mwaka aho abahunze baharugwa mu 2020 ishyirahamwe HCR rivuga ko abasaba ubuhungiro bava mu ntara za Kirundo Makamba Cibitoke Rumonge no mu gisagara cha Bujumbura Merikiro na nkahomba buramatari w'intara ya Kirundo iri mu ntara zivugwa ko zibandanya kuvamwa abahunga avuga ko haboneka abarundi bahindukira ku bwinshi
mu ntara ya Kirundo haramaze guhunguka 8741 kandi ubu hose baguma baza nk'inama nagirishije yaje kuwa mbere yaho yahuza abajije umutekano bose yo nacenanga itegeko yuko muri buri komine hajaho umugwi komite twise bo komite mu kirundi no kwita yuko ijejwe gutahura abahunze komite sharije du rapatrima abo wabasigayeyo ngo kimwe turitegura koko turamenyesha abantu bose bafisha abagenzi abafisha inshuti hanze abana n'abakuze babatelefone nari nemere mbere na bamwe bamwe tudu badafise uburyo bwo kugira ngo bashobore kuvugira kwa ayo matelefone babazi wanje ndabahe uburyo hama babwire baze cyo twina kubategera ku mupaka aho baba bari kugira ngo tubazane tubashikane ngo zabo barimo baraza kandi byifashe neza cyane
buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko ibitangazo na HCR ari kinyoma cyambaye ubusa atawuzi ico kigamije
ivyo biharo kuko twebwe turabiha nk'ababidusavye biva n'amashirahamwe icyo abagamije HCR nk'umuntu misi ntabyiradusaba ahubwo dutangazwa nuko tuva amazi misi ngo bagira ngo amaraporo bavuga ngo abantu ngo barahunga twagira ngo mbere tuboneho n'akanya kugira ngo tubeshuze icyo kinyoma cyambaye ubusa twe mu ntara yacu ya Kirundo nta muntu n'umwe arimo arahunga ahubwo unye ubutumwa turakira abantu bahunguka ntawuzi ibyo binyoma icyo babikura ko usanga ari babandi nyine baba nk'Uburundi baba batabona demokarasi kuri matere imbere mu Burundi batabona ukuntu abahutu abatutsi batwa mu Burundi bibereho mu mahoro tubita mbere ko ari nk'abangushi ni nk'abapagashi bakoresha ibinyoma kugira ngo bacanishemo abenegihugu.
HCR imenyesha ko ihangayikishijwe no kuronka uburyo bwo kwakira impunzi z'abarundi zibandanya kwiyongera. Ku ruhande rw'Uburundi mu ntara ya Kirundo, abategetsi batangaza ko bataka ibazo kinini bafite cyo kwakira abarundi bahungutse. Merikiro na nkwaho mbavuga ko bagishika bagaburiwe n'abasangwa. Ubu naho intwaro imenyesha ko iriko ikorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu rirabaye by'imfungurwa ku isi PAM mu kugaburira abahungutse n'abarundi baherutse kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Burundi dusubire mu Rwanda. Mu Rwanda harakoranye inama yo kurwanya malaria hagati y'ibihugu by'u Rwanda, Ethiopia, Ghana na Mali. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Malaria ni indwara isinzikaje cyane umugabane wa Afrika. Ikigo IVCC kivuga ko malaria yibonekeza cyane kuri uyu mugabane, bikava ko henshi kuri uyu mugabane wa Afrika haba hashushe. Iyo hashushe naho imibungu iba myinshi. Mu Rwanda malaria iganje cyane mu karere k'Uburasirazuba, ariko ubu iri kwirafata na karere k'Uburengerazuba. Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko mu mwaka wa 2015 hari abantu bagwaye malaria bagera ku miliyoni 212 ku isi yose. Abantu 238,000 nabo barishwe na malaria ku isi yose muri uwo mwaka nyene wa 2015. OMS ivuga ko inzira nziza yo kwikingira malaria ari ukwirinda kuribwa n'umubu w'umugore utera malaria witwa anopheles mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu mumo kuwirinda, OMS yerekana ko ari ugupoma imiti y'icimiwe n'utundi dukoko mu mazu abantu babamwo, canke gukoresha imisegetera igihe abantu baryamye irimwe umuti. Izi nzira zose uko ari zibiri zishobora gutuma malaria yituzwa ikagwanywa burundu. Ariko umuti wo gupoma mu mwaka wa 2014 wafashije kugwanya malaria ku bice bine gusa ku ijana. Ishyirahamwe mpuzamakungu United rimenyesha ko imibu hagera igihe ikamenyera imiti yo gupoma bigatuma igira icyo bita resistance mu Gifaransa, ni ukuvuga kumenyera umuti imibu ntiyeze ngo ipfe. Ubu United ibicishije mu kigo IVCC yafashe ingingo yo kugwanya malaria mu gwaruka gubu icyo bise New Generation. Iki kigo gikoresha amahera agera ku miliyoni 651 z'amadolari y'Abanyamerika buri myaka 4 kugira habe isoko ry'imiti yo gupoma mu mazu izimbutse n'imiti yo gupoma mu misegetera. Aya mafaranga azotuma igiciro cy'umuti wo gutuza imibu mushasha kigabanuka kuva ku madolari 23.5 gushika ku madolari 15 gushika mu mwaka wa 2020. Umuti wa Actelique mu Rwanda uri ku mafaranga 29 y'amadolari y'Abanyamerika. Uyu muti kugeza ubu umaze gutegwa mu mihana 250 mu turere tubiri, ariko bitegekanijwe ko uzotegwa mu mihana 195 mu turere 8. Muganga Aimable Mbituyumuremyi arongoye ishami ryo kugwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima cy'u Rwanda RBC avuga ko uyu muti ufise ubushobozi burengeye imiti yindi yaho ikoreshwa.
Uyu ni umuti utangiye gukoreshwa vuba, ariko wagaragaje ubushobozi cyane ku buryo nta resistance nyine imibi ibasha kugiraho. Imiti twakoreshaga mu myaka yashize, uko imibi igenda imenyera wa muti ni nako igenda ikora resistance cyangwa se igira ubudahangarwa kuri uwo muti, bigatuma aho uteye imibu idapfa. Ni ku miti myinshi ntabwo ari ingi gusa niyo tunywa kenshi aryaho resistance, ariko kuri uyu nguyu wo ni umuti mushyashya ufite ubushobozi. Ariko ikindi cy'ingenzi ni uko ubasha kumara igihe kirekire. Ahantu uteye ushobora kumara igihe kirenga amezi 6 kugera ku 9, tukaba twizeye ko ari umuti ushobora gukora igihe kirekire. Nubwo uhenze ariko nawo ukora amezi menshi ugereranyije n'imiti ya mbere twakoreshaga.
Uyu mugambi zofasha ibihugu gukingira malaria y'abanyagihugu barenga miliyoni 50 hakoreshejwe uburyo bwo gupoma imiti. Mu myaka ine y'uyu mugambi, umwaka wa mbere uyu mugambi uzokorera mu bihugu bitandatu arivyo Ethiopia, Ghana, Mali, Mozambique, u Rwanda na Zambia. Mu yindi myaka ibindi bihugu nka Uganda, Uburundi, Congo, Kenya n'ibindi bizoshikirwa nk'uko amakuru dukesha IVCC abimenyesha. Ikigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC unaho n'umwanya w'ikiganiro cinkino. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda asaba abakinnyi b'abanyarwanda bakina uwo mukino kudacika intege nuko bitwaye mu irushanwa rya Rwandan Open riherutse kubera mu Rwanda, kwahubwo bakwiye kurikuramwo isomo. Ivyo Valence Habimana yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Byagenze neza cyane kubera ko yari Rwanda Open, ariko tubasha gutumira ibihugu duturanye harimo n'abakinnyi bakomeye, harimo n'umukinnyi wo ngo watwaye Jeux Afrique. Biro byabafashije kubona uburyo nabo bakwiteza imbere ko bishobora gushoboka nabo bashobora kugera kuri uru rwego.
Ubusanzwe amahirwe mwahaga abakinnyi b'abanyarwanda muri iryo rushanwa rya Rwanda Open yangana gate? Ese mwari mwiteze ibyo bashoboye kugeraho?
Aho bageze urwego rwabo twitubona nta kibazo kirimo cyane, kuko abakinnyi bahuye nabo ni abakinnyi bazwi ubu ngubu bafite amanota muri ATP barakomeye cyane. Gusa twashaka ko nibura bashobora kugera muri demi finale, ariko ntibyashobotse bagera muri quart de finale. Ariko naho bahageze bakoresheje ingufu zikomeye ko batsinze n'abandi bakinnyi bakomeye mu bihugu duturanye.
Isomo mwakuyemo nka federasiyo y'umukino wa tennis mu Rwanda nirihe kugira ngo murusheho guteza imbere uwo mukino n'abakinnyi bawukinaho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda?
Mu by'ukuri isomo twakuyemo, turashaka kubaha amatraining ahagije, tubashakire ahantu bajya kwitoreza muri za high performance, kuko bibafasha kumenyera amarushanwa y'abandi bakinnyi bakomeye atari abo mu karere turimo gusa, bakamenya n'abandi baturutse mu zindi mpande. Ubwo rero niyo mpamvu n'ubundi nk'uko dusanzwe tubikora tugiye gukomeza tubateza imbere, hari n'andi marushanwa turi gutegura dushaka kugira ngo bazajyemo, ibyo byose bizabazamura nivo yabo.
Iyo mwitegereje mubona uwo mukino uhagaze ute muri iki gihe mu Rwanda?
Iyo twitegereje ubu ngubu umukino wa tennis mu Rwanda urimo uratera imbere, kuko ubu ngubu twahereye ku bana bakiri batoya, kandi ubu tumaze kugira umubare uhagije ku buryo dushobora kubonamo abashobora kuzahagararira igihugu cy'u Rwanda mu minsi iri imbere mu mukino wa tennis. Ikindi twakongeraho ni ugushishikariza abakunda umukino wa tennis ndetse n'abandi bashobora kuba batawuzi ko bawitabira, kuko abantu benshi bibaza ko ari umukino ukinwa n'abantu ngo bifite gusa, ariko tubwira abantu bose ko bawitabira, ko nta muntu uhejwe n'umwe, kugira ngo turebe ko twawuteza imbere.
Valence Habimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda, turagushimiye cyane kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Ok, murakoze cyane namwe.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amakungu ahanganye n'ikibazo gikomeye mu karere k'ikiyaga ca Chad kubijanye no gutsinda umugwi w'iterabwoba Boko Haram, mu gihe amakungu afasha abantu ubuzima bwabo bwasinzikajwe n'uwo mugwi bakeneye cyane imfashanyo. Mu vyo yaciriye ku mayange ugwego gwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rurejwe amahoro n'umutekano ku isi, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwishyirahamwe ONU Samantha Power yaravuze amabi yumvise abantu bamubwira igihe yagendera amakambi yo mu karere k'ikiyaga Chad arimo abantu bahunze ubwicanyi, ugusahura, guturira amazu, kwica abagabo n'abana b'abahungu no kunyuruza abapfasoni n'abigeme bikogwa n'umugwi Boko Haram. Ibikorwa vya gisirikare vyo kugwanya umugwi Boko Haram birakenewe cyane nk'uko bitangazwa na Ambassador Power. Inteko zo mu karere zigizwe n'iziva mu bihugu vya Benin, Cameroon, Chad, Niger na Nigeria ziko zigira uruhara rukomeye mu gukorera hamwe no gutegekanya hamwe no gusangira amakuru y'iperereza. Utwo twigoro twatumye intambwe zikomeye zishikwako mu mezi arangiye, harimo kubohoza abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bagizwe imbohe, gusambura makambi iterabwoba batari make no gusubira kwigarurira hafi ibice 75% kw'ijana by'ubutaka umugwi Boko Haram wigeze kuba ugenzura. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Samantha Power yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare bigenewe kugwanya umugwi Boko Haram bitegerezwa kuba birimwo ukubahiriza agateka ka muntu. Ambasaderi Power yarahayagije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubwongereza ku ntererano vyatanze mu nteko zijejwe kugwanya umugwi Boko Haram, mu kuvuga ko Amerika yafashije izo nteko ni miliyoni 71 z'amadora arimwo abahanuzi mu vya gisirikare hamwe n'ibikoresho. Yasavye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ubwongereza kongereza utwigoro twavyo twugufasha. Ambassador Power yatangaje ko umuntu aretse gukomeza ibikorwa vya gisirikare vyinshi bikenewe ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo cerekeye abanyagihugu bageramiwe n'umugwi Boko Haram. Mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye, Amerika yatanze amafaranga arenga imiliyoni 281 y'amadolari y'imfashanyo igenewe abanyagihugu mu bihugu vyasinzikajwe n'umugwi Boko Haram. Yamara izindi fashanyo ngo ziracakenewe. Hari abantu imiliyoni 2,500,000 bataye izabo mu bihugu biri mu karere k'ikiyaga Chad, abashika ku 150,000 barahunze ibihugu vyabo. Iki ni gihe amakunga ategerezwa kongereza utwigoro twayo mu gikorwa cyo gufasha abantu basinzikaye mu karere k'ikiyaga Chad mu rugamba rwo gutsinda ububisha bw'umugwi Boko Haram.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya mwumviriza Ijwi rya Amerika. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Rosine,
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abategetsi babiri bo mu nzego zijejwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bagizwa kubangamira demokarasi n'agateka kazina muntu aho muri Kongo. Ivyo bihano bije mu gihugu muri mu gihe Leta ya Kongo yongereje ingufu mu kugwanya abatayishikiye mu mezi 18 aheze. Abaharanira demokarasi barapfunzwe, amaradiyo n'amateleviziyo birugagwa. Naye mu gihugu cha Zambia, umuvugizi w'umugambwe Yupende usanzwe utavuga rumwe na leta arahakana ko atangorane ziri muri uwo mugambwe. Ni nyuma yaho uwo mugambwe utakaje insinzi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba mu kwezi guheze k'umunani. Umugambwe Yupende warakomboye mu mabanga icegera cy'umukuru w'umugambwe Canisius Banda yarajejwe ubuzima bwa politike muri uwo mugambwe. Edwin Lifwekelo icegera cy'umuvugizi w'umugambwe nawe yaratanze imihoho. Uwundi avugwa n'ibinyamakuru bikorera muri Zambia ko yoba yatanze imihoho ni Edward Mumbi, umuhanuzi adasanzwe wa Hakainde Hichilema yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakandida mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabandanya ibikorwa byo kurondera amajwi mu ntara n'amareta atandukanye ya Amerika. Umwe wese muri aba bakandida abandanya kugenderera uturere turimo abakeneye mu majwi yo mushikana mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Kuri wa gatatu, umukandida Hillary Clinton w'abademokrate ari kumwe na Michelle Obama, umutambukanye wa Perezida Obama, bagendeye Leta ya New Hampshire iri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Amerika. Ni mu gihe umukandida Donald Trump w'aba Republikani yari mu gisagara cha Chicago, kigisagara kigira gatatu mu bunini hano muri Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inama nshinga mateka na nkenguza mateka zahakanye itegeko rya Perezida Barack Obama risaba kudakurikirana igihugu cha Arabia Saudite kubijanye n'ubwicanyi bwabaye itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2001 mu gisagara cha New York kunyubakwa za World Trade Center. Ni mu matora yo kwemeza iryo tegeko canke kurihakana yabaye kuri wa gatatu, aho mu nama nshinga mateka abashika ku 348 bari hakanye kuri 77 bagemeje. Nayo mu nama nkenguza mateka 97 nibo bari hakanye kuri umwe yagemeje. Bubaye bwa mbere itegeko rya Perezida Obama ritsindwa ku bwinshi mu nama z'abaserukira abanyagihugu. Perezida Barack Obama yavugiye kuri televiziyo ya CNN ko kuba bahakanye iryo tegeko ari ukwihenda ku bwa Perezida Obama. Ababuriye ababo muri ico gitero bakwiye gushumbushwa na leta, yamara ko kureka abanyagihugu bakitwarira igihugu kubera ko kitakoze ibikwiye byose kugira gihagarika biyahuzi bishobora kugira ingaruka mbi kuri Amerika.
Radio ya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, amakuru nayo mwayashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.